Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro. I Washington DC ndi Jeffrey Mutagoma basuhuza kandi mbahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Bamwe mu banyapolitiki bitegurira kwiyamamariza kuyobora Burundi baritotombera radio na televiziyo by'igihugu ko bidaha umwanya ungana abakandida bose.
Ntibiduhumuriza nk'umukandida nuko televiziyo Burundi na radio Burundi yo dufata twese kumwe. Narabonye igihe twaja gushikiriza byangombwa muri seni twabonye ko hari ubudasa.
Uwo ni Gaston Sindimo, vice president wa mbere w'Uburundi, akaba anahagarariye ishyaka UPRONA. Iyi nkuru n'izindi ni mu kanya ntimujye kure. Ndakariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Geoffrey, ndamutse n'abaduteze amatwi tuyahere mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa mbere bavuze ko bizigiye ko ikiza cya Ebola kizoba cyasezerewe mu gihugu mu kwezi kuza kwa kane. Mu gihe isi yose ishize umutima ku mugera wa corona, umurwayi wa nyuma wa Ebola muri Congo yavuye mu bitaro ku munsi wa kabiri. Mu gihe atawundi yosuzumwa ko yanduye, igihugu kizoca gitangariza abanyagihugu bacyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane kuza ko Ebola yasezerewe burundu. Ebola yatanguye kugaragara ubwa mbere muri Congo mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2018, ikaba imaze guhitana abantu 64. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaraneguye yivuye inyuma igitero cyakozwe ku munsi wa mbere i Khartoum muri Sudani ku mushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok. Antonio Guterres avuga ko ibitero nk'ivyo atawo byihanganira kandi agasaba ko ababikoze babihanirwa. Yemereye abanyesudani ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riri kumwe nabo kandi rizobandanya ribashigikira.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta y'Ubutaliyano yarakajije amategeko yo kubuza urujya n'uruza mu gihugu cyose, aho abantu bashika 60,000,000 basabwe kuguma aho baba mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Abantu bafise akazi kadasanzwe canke abafise impamvu zisobanutse zijanye n'amagara yabo nibo bazokwemererwa kuva mu ntara baja mu yindi mu Butaliyano canke mu bindi bihugu. Izi ngingo zitangura kuja mu ngiro kuri uyu munsi wa kabiri, mu gihe mu Butaliyano abamaze kwandura bageze ku 972 nayo abamaze gufa bakaba baraduze gushika ku 463. Igihugu cya Israeli nacyo cyashikirije ko ingenzi zose zinjira mu gihugu zigiye kuzoza zirasuzumwa basanze zaranduye umugera wa corona, zikazoshirwa mu kibanza cya bonyene mu kiringo cy'iminsi 14. Umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Ku munsi wa gatatu Israeli yarafashe ingingo yo kubuza abatari abanyagihugu bayo kwinjira mu gihugu, cyane cyane abava mu bihugu by'Ubufaransa, Ubudage, Espagne, Autriche hamwe n'Ubuswisse, kiretse berekanye ko bafise aho bashikira bakagumaho. Gushika ubu Israeli imaze kuronka abantu 50 banduye uwo mugera wa corona.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyashikirije ko abasirikare bacu babiri bishwe muri Iraq ejo ku munsi wa mbere. Abo basirikare bishwe mu gihe bari baherekeje abasirikare ba Iraq gutera abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu mu misozi yo mu buraruko bw'icyo gihugu. Igisirikare ariko ntikirashira ahagaragara amazina y'abo basirikare babiri bishwe. Amerika iracagumije abasirikare barenga 5,000 muri Iraq batanga imyimenyerezo ku basirikare ba Iraq ndetse no kubafasha kurwanya iterabwoba. Ibitero vya leta z'ubumwe za Amerika kuri Al-Shabab muri Somalia muri uyu mwaka bisa nibiri ku rugero rumwe n'ivyakozwe ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu mu bihugu vya Iraq hamwe na Siria. Amerika gushika ubu imaze kugaba ibitero 25 kuri Al-Shabab aho umwaka wa 2020 ugeze ubu. Harimwo icagabwe kuwa mbere mu micungararo y'igisagara cha Janaale cyahitanye abakora iterabwoba bane. Umushikiranganji wa leta z'ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Mark Esper yashikiriza ko naho ibyo bitero byiyongereye ata mugambi wo kongereza abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika. Igihugu cya leta z'ubumwe za Amerika cyashikirije jo ku munsi wa mbere ko kidashigikiye na gato irahira gicegera cya kabiri cya perezida muri Afghanistani Abdallah mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu muri Amerika Mike Pompeo yasabye ubumwe muri icyo gihugu imbere y'uko haba ibiganiro n'abatalibani. Gani hamwe na Abdallah uko ari babiri barahiye ko babaye abakuru b'igihugu kuri uyu munsi wa mbere. Jo Gani niwe yari yatangajwe ko yatsinze amatora yo mu kwezi kw'11 ariko Abdallah we yaranse kuyemera avuga ko ayo matora yabayemwo ubusuma. Nayo perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yasabye umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'umuryango wa OTAN kongereza uburyo bw'amafaranga yo gufasha impunzi zo muri Siriya. Erdogan yabishikirije cyo kuwa mbere ahije kubonana n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi.
Alois Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho Ministeri y'ubucuruzi n'inganda iburira abiha gucuruza isukari ku biciro bitemewe n'amategeko nyuma yaho bamwe mu baguzi batangarije ko ibura ry'isukari rikomeje gutuma ibiciro bizamuka ku buryo budasanzwe. Iyi ni inkuru Ijwi rya Amerika yateguye bifashijwemo n'abanywanyi bayo muragezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Hagati y'ukwezi kumwe n'amezi abiri nicyo kiringo kirangiye abihereza isukari bavuga ko kurondera icyo gifungurwa ari nko kurondera umuzi w'ibuye ahibonetse naho bakavuga ko igurishwa umurengera bafatiye ku giciro kizwi n'amategeko. Uno mukenyezi wo muri zone ya Bwiza mu gisagara cya Bujumbura akavuga ko urudandazwa rw'isukari rurimo amahinyu muri kino gihe.
Nta niyiboneka ariko niyibonetse benshi bagomba yuko kilo bagitanga nko ku 3,000 kandi natwe turi mu bukene. Twabura tubikorera 2,500 yihari ariko rero ubuhoho ngira ngo nimvire 3,000 naho bifise ntabwo uronka wigurira. Abana ntibakironka gasukari bagenda banyoye bagiye ku ishuri. Cumvikana baratonda n'inzara kuko nta buryo bwo tuba dufise kugira ngo ishobore kuturonka amata ya misi yose.
Dusaba yuko kilo cy'isukari cyose kuri 2,500 uko byahora ama bakiriya bakuma baryohe.
Kuri iyo twarariko umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'isukari Sosimo avuga ko adatahura ubukene bw'icyo kidandazwa kandi umwimbu ubogaboga mu bubiko. Aloise Ndayikengurukiye yatangaje mu minsi heze ko n'igiciro kitahindutse kugeza maginga ya
uravye n'isukari yagiye irasohoka guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019 gushika mu kwezi kwa mbere k'2022 dusanga urugero rw'isukari rutigeze rugabanuka. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe Sosumu bwashaka kumenyesha Abarundi ko atakibazo cy'isukari kihari. Twashaka kumenyesha kandi ko iyo nyifato ari inyifato itabereye y'abadandaza bamwe bamwe bashaka guca amaboko abenegihugu mu kurondera inyungu z'umurengera. Turasubiye kwibutsa abadandaza b'isukari ko ibiciro byashinzwe n'ishyirahamwe Sosumu bitahindutse. Umufuko w'ibiro 50 ugurishwa amafaranga angana 111,500 n'amajana 500 y'amarundi kuguze mu bubiko bwa Sosumu. Uwo nawe araheza akawugurisha ku mafaranga angana 114,000 y'amarundi kubaja kudandaza ku kiro bamwe twita abadetayi. Abo nabo badandaza ku kiro baraheza bakawudandaza ku mafaranga angana 117,000. Bisigura ko ikiro kimwe cy'isukari gitegereza kugurishwa amafaranga angana n'2,340,000 y'amarundi.
Inyuma y'ikiringo kitari gito havuga ubukene bw'isukari mu mihinga itandukanye y'igihugu umushikiranganje w'ubudandaje n'amahinguriro yavuye mu gacerere. Mu kiganiro kwa menyesha makuru yashikirije ibiherutse kuvugwa n'umuyobozi mukuru wa Sosumo kwa tabukene bw'isukari buri mu gihugu.
Araheze iminsi hasubiye kwibonekeza ku masoko ubukene budasiguritse bw'isukari ya Sosumo. Ivyo byatumye ibiciro by'iyo sukari bica biduga umurengera. Ubu isukari ya Sosumo yahora igurwa ibihumbi 2,400 mahera y'amarundi ku kilo, igurishwa ku mafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 2,600 n'ibihumbi 3,000 z'amafaranga y'amarundi. Ariko ibyo byose biva kandi urugero rw'isukari ya Sosumo yahora itangwa rutigeze ruhinduka, rukaba ruri hagati y'amatoni 2,500 n'ibihumbi 2,700 itangwa ku kwezi ku kwezi. Amatohoza yakozwe n'abakozi bo mu bushikiranganje bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi yaratweretse ko abadandaza bamwe bamwe bayikura muri Sosumo bahisemwo kuyinyegeza mu mamangazini yabo, aho kuyiha abadandaza bato bato canke abayikeneye. Ahanini imvo yo kuyinyegeza ni ukugira bunguke umurengera kandi binyuranye n'amategeko agenga ubwo rudandaza.
Umushikiranganje Jean Marie Niyokindi agabisha bariko badandaza isukari kuri magendo kw'ibihano bitegekanijwe.
Kubera iyo nyifato itabereye y'abadandaza b'isukari ya Sosumo, ubushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi bwabonye butobandanya bubihanganira. Nico gituma busavye abo badandaza yuko bohagarika iyo ngeso igayitse itabaha iteka yo kuzimba abenegihugu. Muri iyo ntumbero tubamenyesheje yuko ibihano byatanguye gufatwa kuri abo badandaza bose bazimba kuri iyo sukari canke bayinyegeza. Isekeza ridasanzwe ry'ico gikorwa riza ryaratanguye. Amamangazini dusanga anyegejemwo iyo sukari duca tuyugara. Abadandaza bayifatanywe duca tubatangisha amande manini, hanyuma isukari ifashwe tuzoca tuyigurisha icamunara, kandi abo badandaza bakongera bagafutwa ku rutonde rw'abadandaza b'isukari bishikira muri Sosumo.
Umushikiranganje ajejwe ubudandaji n'amahinguriro akavuga ko 5 mu badandaza b'isukari hamwe na 21 mu badandaza bisima ya Buseko bamaze gukugwa ku rutonde rw'abadandaza bahabwa ivyo bihingurwa n'amahinguriro ya Sosimo na Buseko.
Turacyari mu Burundi mu gihe amadosiye y'abakandida bose bitegura kwiyamamariza kuyobora igihugu yamaze kwakirwa. Vice President wa mbere Gaston Sindimo haravuga ko radio na televiziyo by'igihugu bidaha umwanya ungana n'abakandida. Aravuga ko ibi bishobora kuzana umwuka mubi, hakaba n'abashobora kwinubira ibyava mu matora. Mu kiganiro kihariye yagiranye n'Ijwi rya Amerika yanavuze ku myitwarire imaze iminsi igaragara aho umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi ahabwa ibitungwa n'ibiribwa aho agiye hose. Eloge Willy Kaneza.
Mu kiganiro cihariye yahaje urya Amerika Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu akaba n'umukandida w'umugambwe w'adasigana y'iprona anebagura nyifato ya radio na televiziyo z'igihugu RTNB yagiriza ico kinyamakuru c'igihugu kudaha abakandida umwanya ungana no kubima ivyo barekuriwe n'amategeko muri kino gihe amaze kujana amadosiye mu w'igihugu utunganya amatora seni. Bwana Sindimwo yitanga ku rugero rw'ivyamubaye ko ku itariki ya 4 y'uko kwezi igihe yajana dosiye iwe muri seni.
Ntibiduhumuriza nk'umukandida nuko televiziyo Burundi na radio Burundi yo dufata twese kumwe. Narabonye igihe twaja gushikiriza ibyangombwa muri seni twarabonye ko hari ubudasa, turavye umugambo uri ku butegetsi umusekretari jenerali igihe aba kandida ingene babicishije makuru mbere bikaba nk'ukumenga ni direct umenga ni igikorwa cya leta, umugabo ugasanga abandi baragiye bavuze amajambo abiri cyangwa atatu bigaca birangira. Mbere twarabonye yuko harabaye na publi reportage ku migambi ku byo yifuza n'abandi barabigize mugabo by'abandi ntibyashikirijwe. Ako rero n'akantu gatuma kwizerana bica bigorana. Urabona hari abandi benshi babanze imaze kuvuga ati okay, umukandida w'umugambo uri ku butegetsi ngo twarahijije nk'uko umenga barahije gutsinda gacuzimena mbere n'umukandida yabaye umukuru w'igihugu. Urumva rero ejo amatora agenze ukundi bica bigenda kundi ko bose batari ku rugero rumwe, nuko bose bafatwa kumwe. Uwo mu radio cyangwa muri televiziyo namaze kumuhamagara nkamwe mubwira je rero neza ko biri mugukora nabi kw'abakozi bamwe bamwe ba televiziyo cyangwa abayobozi bamwe ba televiziyo dusaba yuko bose bafatwa kumwe abarundi bagafatwa kumwe amaradiyo agafata abanyamigambi kumwe wasabye ko haba kuverti mediatique nuko iminota mwa mwahaye naka ariko mugira nabandi kandi waza yuko umukuru w'igihugu niko yipfuza kubigenda kuko twemereye abarundi amatora meza cyane
imbere yo kugera kuri aya matora meza mu ntara zitandukanye aho umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye agenda ashiganirwa ingabire n'ingemu zigizwe n'ibiribwa hamwe n'ibitungwa kuva yemejwe kuwa 26 ukwezi kwa mbere amaze kugabirwa inka zitari munsi ya 66 mu ntara zitandatu intara ya Gitega vukamwo hagati na hagati mu gihugu ari naho yemerejwe guserukira abagumyabanga nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yamugabiye inka cumi n'imwe intara za Bururi Makamba na Rumonge mu manuko bushiburengero nazo uko zikurikirana zimuha inka zitandatu 16 hamwe na zitanu mu gihe intara ya Bujumbura izwi nka Bujumbura Rurale mu burengero yamugabiye inka cumi nayo mu Cibitoke mu buraruko bushiburengero ahegeranya 18 ahenshi nko muri Bujumbura yagendeye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ibikorwa byose birahagarara abantu bagategekwa kuja mu bikorwa rusangi canke ziterambere Bwana Ndayishimiye abarongoye ibikegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asanga bitabereye
birabaje kubona yuko umuntu ashobora kuja ahantu bagacabugara amasoko bagacabugara amavuriro bagacabagira gute bica bitera makenga abantu mbere ku bwashi twibwe nitwifuza yuko aho tugiye bugara aho twifuza ko aho tugiye buca badandaza inshuro zibiri gusumba uko bahora badandaza nico kinje cifuzo cacu umugabo babihisemo uko uburenganzira bwawo ntacu abarundi barabizi
Gaston Sindimwo hasezerana gutuma ku inama yo kurabira hamwe ukuntu batamukandida n'umwe yonigirwa mu menshi
izyo n'izyo tugiye guhimiriza kugira ngo bihagarare ku buryo abakandida bazufatwa kumwe imbere mu minsi imbere twosaba uyo mugwiseni cyanke umushikanganje w'intwara hagati mu gihugu ko yokoranya tugakorana abanyamigambwe twese tugakorana cyane cyane no munsi n'abakandida imigambwe yashaka kubyeje ruhande uno munsi hakaje abakandida tukagira code de conduite yacu tukagira iki indahiro itarengwa aho tugiye gukina Uganda mbere abarundi intwaro bakatwemerera neza yuko umukandida afise uburenganzira bwo kugira ibintu n'ibindi biciye mu mategeko video tugiye kubihimiriza mbere mu minsi imbere tugiye gutuma ku inama yuko twovuga n'icyo kintu
mategeko agenga ibihe by'amatora mu Burundi abakandida bose bemerewe mu gihe cyo kwiyamamaza guhabwa n'ibinyamakuru umwanya ungana wo gushikiriza imigambi yabo canke ibyo bazorangurira abanyagihugu baramutse batsinze amatora abajejwe intwaro nabo basabwa gufata kumwe abakandida muri byose mu gihe babagendeye intara zitandukanye amakomine amazone hamwe n'imitumba Roger Urika neza ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
amakuru yacu tuyasoreze mu Rwanda w'ikigo gishinzwe iteganya gihe kivuga ko muri iki gihe cy'imvura y'itumba mu Rwanda hitezwe imvura idasanzwe izageza mu kwezi kwa gatanu iki kigo kiraburira ababa batuye mu manegeka ko hatageze igikorwa ubuzima bw'abaturage bwajya mu kaga umujyi wa Kigali uvuga ko ugiye kwimura abaturage bagera ku 1,500 batuye mu manegeka mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo asumutakaboye
Mu kiganiro n'abanyamakuru cyatanzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'abamwe mu bayobozi b'ibigo bikomeye mu Rwanda, hibanzwe cyane ku mvura nyinshi ikomeje kugwa mu gihugu kandi izakomeza kugeza mu kwezi kwa gatanu. Abayobozi banyuranye bagaragaje ko iyi mvura ishobora kuzagira ingaruka ku buzima bw'abaturage cyane cyane abatuye mu manegeka. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe iteganya gihe Bwana Aimable Gahigi yavuze ko abantu bagomba kwitegura imvura nyinshi mu mezi abiri ari imbere. Uyu muyobozi yavuze umujyi wa Kigali n'uburengerazuba bw'igihugu ariho hazagwa imvura idasanzwe izabiri ku gipimo hagati ya milimetero 400 na 500. Bwana Gahigi agasobanura ko iyi mvura iteganyijwe mu mujyi wa Kigali hatagize igikorwa yakwangiza byinshi.
Murabona ko igice kinini cy'igihugu imvura izacika mu kwezi kwa gatanu mu cyumweru cya gatatu. Umujyi wa Kigali by'umwihariko murabona ko warushije imvura muri kwezi kwa kabiri. Imvura yarabonetse ariko ku by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mu kwezi kwa kabiri wagize imvura nyinshi. Aka ahangara akaba ariho haza n'ingaruka kuri imvura duteganya yitumba. Ingaruka zishingiye cyane cyane ko mu rugaryi twagushije imvura nyinshi. Haba mu kwezi kwa mbere muzi imvura yaguye, haba mu kwa 12 no mu kwezi kwa kabiri murabona imvura by'umwihariko mu mujyi wa Kigali murabona imvura yabonetse uko ingana. Iyo abantu barimo bagenda ahantu henshi mu mibande cyangwa mu bishanga hose murabona ko amazi yaretse. Aho twakwibaza ahantu hose tugenda niba amazi yararetse kandi imvura yo ikaba nta gahengiri buduhe iri bukomeze kugwa. Biraduha ishusho ki ku minsi iza imbere.
Mujyi wa Kigali urabarura imiryango igera ku 1500 ituye mu manegeka, cyane cyane abegereye ibishanga, abatuye mu migunguzi ndetse n'abafite amazu adakomeye ashobora gusenywa n'imvura mu buryo bworoshye. Bwana Nsanzimana Ernest, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo, yavuze ko abaturage batuye ahantu havuzwe bakwiye kwimurwa vuba kugira ngo bakize ubuzima bwabo.
Aho kugira ngo tuzarindire ko imvura yindi iza, ibyiza nuko abari abaturage ababa bavuye hariya bakabisa kiriya cyago cy'imvura. Tukavuga tuti byibura kuva kuri ruhurura kugera imbere turasiga metero 30, ku buryo izo metero 30 nta kintu gishobora gukorerwaho. Ikindi kibazo gikomeye turi kubona kiri mu miturire cyane cyane n'iriya mikingo, uko imvura igenda igwa, uko imvura igenda yiyongera, uko ubutaka bugenda busoma amazi bukaba saturated, biragenda bitwereka ko rwose dufite ibice byinshi mu mujyi wa Kigali bishobora kuzahura n'akaga ko guhirima cyangwa ibyo bita mu Cyongereza bita sliding. So ukabyuka mu gitondo cyangwa nijoro imvura iri kugwa kubera ko amazi yinjirira hirya akagenda yinjira mu butaka. So ibi rero ni ibintu turimo tureba uburyo dushobora kurwanya abahaturiye bakavamo hakiri kare, abahafite ibikorwa bakaba babikoramo se cyangwa. Ariko ibyo byose ndakomeza kubihuza n'iriya mvura imaze iminsi igwa ndetse ikomeza no kugwa ku buryo dushobora kuzabona ibindi bibi akurusha ibingibi.
Abazimurwa muri iki cyiciro baje biyongera ku miryango 5,600 yimuwe mu mpera z'umwaka ushize, ubu bagiye batura hirya no hino mu gihugu. Aba baturage bakomeje kwibaza niba imitungo yabo izishyurwa cyangwa niba ntacyo leta izabagenera. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yakuriye inzira ku murima bimuwe mu bishanga baba bagitegereje ingurane, avuga ko icyo leta ishyize imbere ari ugukiza ubuzima bwabo.
Nuwaba uziharabaye n'iryo kosa akagira uhabwa icyangombwa cyo gutura kubaka mu gishanga, ntabwo bivanaho ko igishanga kitaturwamo. Ndagira ngo tubwizanye kuri none abantu bataza kugira n'igihe bajyana. Igishanga si cyo guturamo, ni ikijyanye na compensation cyangwa se ingurane. Amategeko yacu ngira ngo bivuga ko korwa by'abantu bihabwa ingurane igihe bishatswe kuvanwaho kugira ngo hashyirwe ibikorwa rusange cyangwa ibikorwa bifitiye abaturage inyungu runaka. Ugiye kubaka ahantu ibitaro, umuntu yari yahe kubitiye akantu k'akavira, ugiye guhaca umuhanda, umuntu yari yahateretse inzu ye, ushaka kuyivanaho kubera ko ushaka kuyishyira ibitaro, centre de sante, ishuri. Ibyo ni ibikorwa bifitiye abaturage inyungu rusange. Icyo gihe nka leta uwo muntu wari uhafite inzu ye ukaba ushaka kuhanyuza umuhanda, ushaka kuhashyira ibitaro, ushaka kuhashyira ishuri, ugomba kumuha ingurane. Ariko aha ntabwo abantu tuvana muri Gikondo hano kwa Kadirake n'ahandi haje twende kuhakorera, ni mu rwego rw'ubutabazi no kurinda uyu mujyi.
Leta ivuga ko abaturage bakenye ishobora kuzabubakira nk'uko basanzwe bafashwa, cyane cyane ababarirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Umujyi wa Kigali uravuga ko wubatse amazu asaga 300 azahabwa imiryango itishoboye, abandi bakazakomeza kwishakira uburyo batuzwamo. Minisiteri ishinzwe ibiza ivuga ko imvura yaguye mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwa kabiri imaze guhitana abagera kuri 900 yarasenyutse ndetse n'imirima igera kuri hegitari 200 y'imyaka irangirika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Ipari mu murwa mukuru w'Ubufaransa kuva ejo hateraniye inama yahuje impuguke zungurana ibitekerezo ku ntugunda zimaze imyaka 60 zibasiye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Iyo nama yabereye muri Sena y'Ubufaransa yakuruye impaka nyinshi leta y'u Rwanda ibinyujije ku mukuru wa Sena yayo Augustin Yamuremye, yandikiye mugenzi w'Ubufaransa imusaba ko iyo nama itaba. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana wakurikiranye iyo nama ejo yavuganye na ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa, François Ngarambe.
Ari kuri kupa uyu munsi yabaye ariko kuri perezida wa Sena y'u Rwanda no kuri leta y'u Rwanda muri rusange. Iyo nama rwose birababaje, ntibyari bikwiriye, bikwiye kuzongera ko inama nk'iyo yaba.
Ni izihe mpamvu zigaragara zatanzwe mubona iriya nama itari kwiriye kuba?
Impamvu ya mbere ngira ngo yumvikanira buri wese ni uko mu bagomba gutanga ibiganiro iganjemo abantu bahakana ku buryo butaziguye batihishiriye ku buryo bweruye bahakana jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi guhakana jenoside yakorewe Abatutsi ni icyaha mu mategeko y'u Bufaransa, ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ayo mategeko yakorewe mu nteko ishinga amategeko y'u Bufaransa Sena, ari rwo rwego kaminuza rwayo. Ni ukwivuguruza bikomeye rero kubona kwibuka ku nshuro 26 ni ugukomeretsa cyane abarokotse jenoside, ni ugukomeretsa cyane abanyarwanda muri rusange, ni ukongera gukandagira ku mibiri, ku mibyimba, ku bubabare bw'abanyarwanda. Kandi byongeye, iyi nama irashaka kuba iyobowe n'abahakana jenoside mu gihe ubuyobozi bw'Ubufaransa, ubutegetsi kaminuza bw'Ubufaransa bwashyizeho komisiyo yo kugaragaza ukuri ku byabaye, cyane cyane uruhare Ubufaransa bushobora kuba waragize muri jenoside. Gutanguranwa rero abagize abari bafite icyo bakora gikomeye mu gufata ibyemezo muri kagaragara, ahubwo ko ari sabotaje, ari nko kubangamira iperereza ririmo gukorwa, ari nko gutambamira igikorwa gikomeye cyane Perezida Macron ashaka kugezaho abantu bose imbere y'amateka. Dusanga rero koko iyo nama itari kuriye kuko
muravuga yuko bahaye ijambo abantu bapfobya jenoside, ariko dufashe urugero ukururi ya mwanditsi w'umunyakanada Judy River afata ijambo yavuze ko ahangaha ndavuga ibyo yivugiye, yavuze ati sinigeze mpakana jenoside yakorewe Abatutsi kandi nta nubwo nzabikora, ati gusa nzakomeza nkore iperereza ku icwa ry'Abatutsi batuye mu Rwanda muri 1994. Mwebwe mubyo ngibyo mubifata mute?
Ntabwo ari wenyine mu bahakana jenoside, bongeyeho bakavuga ati ntabwo nyihakana. Ubwo bahakana jenoside ntabwo ari ukuvuga gusa ngo jenoside ntiyabaye. Abahakana jenoside batinya kwigirwa n'amategeko, bashaka uburyo bunyuranye banyuzamo ubwo burozi bwabo, kwishakira ibisobanuro, gushaka ibindi byaha bayinganyisha, kuyita ubushyamirane hagati y'amoko, kuvuga ngo yego nemera ko jenoside yarabaye, ariko dore umuntu wongeyeho, ariko ubwo ni bwo buryo bwa mbere bwo guhakana jenoside. Rudirize rero ari muri icyo cyiciro cy'abantu ubundi bahakana jenoside, ariko akaba n'abantu batinye guhanwa n'amategeko, agashaka ibisobanuro bigerageza gukikira uguhakana. Atandukanye gato na Onana, kuko Onana we arerura ati hagati ya 1994 nta jenoside yabaye. Ndetse ati muri iyi nama njyewe ntimumbaze ibya jenoside, ntabwo ari byo ndeba, ntacyo bibwiye. Nta kuntu wavuga ngo ugiye kuvuga amateka y'akarere mu myaka 60, mugiye kuvuga ngo ibyaha byakozwe muri ako karere ukibagirwa icyaha gikuru gusumba ibindi aricyo jenoside yakorewe Abatutsi. Mu by'ukuri ni ukuyihakana iyo wanze no kuyivuga, ariko mu by'ukuri izo ngero zombi ni abantu twavuga ngo ni ba ruharwa mu guhakana jenoside yakorewe Abatutsi.
None se ko inama yabaye kandi mwari mwifuje yuko itaba, murabivugaho iki?
Yenda igisubizo na kiguha nkubwiye amagambo ya Senateri Christophe Brassa, umukuru w'itsinda ry'ubucuti hagati y'Ubufaransa na Afurika yo hagati. Aravuga ati bamwe mu batanga ikiganiro uyu munsi bahakana jenoside yakorewe Abatutsi. Iri tsinda mpagarariye ntabwo rishobora gushyigikira iyi nama, nta nubwo ibyo bintu byo guhakana jenoside yakorewe Abatutsi ari umurongo Sena y'Ubufaransa yemera, umurongo Ubufaransa bwemera. Amateka yarabaye ntahakanwa. Urumva ni ikintu gikomeye cyane, kuko twarasabye tuti niba koko abantu bigenga bateguye iyi nama bakaba bagiye kuyikoresha bakurikije amategeko agenga inama zigenga, nimutubwire niba uko muhagaze. Uyu murongo wabo urasobanutse, tugiye gukomeza ibiganiro kugira ngo dufatanye duhashye abapfobya, duhabike abahakana jenoside, duhashye abashaka guhindura amateka.
Ambasaderi François Ngarambe, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndagushimiye cyane Venuste, mukomeze mugire akazi keza, mugire umugoroba mwiza.
Nshuti, muduteze amatwi, tubashimire kuba mwahisemo Radio Ijwi ry'Amerika. Tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira. Nshimire na Fasil Gabe wamfashije kwegeranya aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kugira ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.